Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera ku yagezwe hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahere mu yavugwa muri Tunisia. Abategetsi ba Tunisia ejo ku munsi wa kane baratabaye abimukira amajana 267 benshi bamuka muri Bangladesh bariko baragerageza gusoza ubwato bava muri Libya binjira I Buraya baciye mu ibahari Mediterane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryabishikirije ejo ku munsi wa kane. Abasirikare ba Tunisia bacungera imbibe z'amazi bavuze ko abo bimukira barimwo abanyamisiri batatu bari bagotewe mu mazi igihe ubwato barimwo bw'abafirako baci batwagwa ku kivuko ci Ben Guerdane mu bumanuko bwa Tunisia hafi y'urubibe na Libya imbere y'uko bahabwa OIM hamwe na Croix Rouge. Ishyirahamwe Amnesty International riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu hamwe n'ayandi mashyirahamwe 27 akorera mu karere ko mu bumanuko bwa Afrika ariko asaba ko hihutishwa gucandaga abanyagihugu mu gihe ako karere kinjiye mu gice cya gatatu cy'abandura COVID-19 ku bwinshi. Robert Shivambu, umuvugizi wa Amnesty International mu bumanuko bwa Afrika, yavuze ko ibihugu nka Namibia, Afrika y'Epfo, Zambia na Zimbabwe bibangamiwe kuruta ibindi. Dr. Matsidiso Moeti aserukira OMS muri Afrika nawe yasabye ibihugu bitunze gutangura gutanga ifashanyo z'icyancyo kuri uwo mugabane. Yavuze ko ibihugu bitunze bizabimaze gucandaga 60% by'abanyagihugu babyo mu gihe muri Afrika 1% ari wamaze gucandagwa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu umwe aramaze kumenyekana ko yafuye abandi 99 ntarengero ryabo riramenyekana inyuma yaho uruhande rumwe rw'inzu y'igorofa 12 zigerekeranye isidukiye mu gaturuturu keje ku munsi wa kane hafi y'igisagara cya Miami Beach muri Leta ya Florida. Hari ubwoba ko abafuye bashobora kurenga kure uwo muntu umwe mu gihe abatabara bakiriko barasaka mu bibomoke. Perezida Joe Biden yabwiye ibimenyeshamakuru ko leta yiwe yiteguye kurungika uburyo bwo gutabara no gufasha igihe leta ya Florida yobona ko bikenewe. Ibimenyeshamakuru vyo muri Miami byavuze ko iyo nyubakwa yarimwo inzu zo gupanga zirenga 130. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika babwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko abasirikare hafi 650 ba Amerika bazogumizwa muri Afghanistani bacungira abadiplomate ba Amerika. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika buvuga ko hazoba ari nyuma y'aho abasirikare bazoba bahejeje kuva muri ico gihugu mu ndwi zibiri ziri imbere. Abandi basirikare baharugwa mu majana ba Amerika b'inyongera ngo nabo nyene bazogumizwa ku kibuga c'indege c'i Kabul gushika mu kwezi kw'icenda bafashanya n'inteko za Turukiya gucungera umutekano. Abategetsi bavuga ko bizoba iby'igihe gito gushikaho inteko zirongowe na Turukiya zizofata ico gikorwa zonyene mu minwe. Ni mu gihe perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani hamwe na Abdullah Abdullah arongoye akanama k'igihugu kajejwe uguhuza abanyagihugu muri Afghanistan babonana na perezida Joe Biden muri White House kuri wa gatanu.
Aloyse Bigirimana, urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Yanayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trove wa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubu naho ibitigiri by'abantu bandura umugero wa COVID-19 ibandanya kwiyongera muri Uganda agace ka Gisoro kari hafi n'umupaka w'u Rwanda kari mu businzikaye gusumba utundi turere
twapimye abantu 850 muri Gisoro gusa 437 bagaragara ko banduye ako gakoko urumva rero ni 50% ibi byerekana rero yuko byashoboka no kuba birushaho
uyu ni Abele Bizimana atwara karere ka Gisoro muri Uganda iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hatu mu bihagufi ya maradio yanyu nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika makuru yacu tuyahere mu Burundi aharaye hatanguye gice cha gatatu c'ibiganiro hagati ya leta n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya intumbero y'ivyo biganiro vyabereye ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi nkuko vyatangajwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ukunoganza ingene imigenderanire hagati izo mpande zibiri yosubira kuba myiza hamwe n'ingene imfashanyo z'umwe bwa Buraya zosubira gutangwa ukuri kwamye muri ico gihugu ido nido yivyashimikiwe ko muri ivyo biganiro turabaza mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru
Igice cha gatatu cy'ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya cyabaye kuri uyu wa kane cyashimikiye cyane cyane ku gisata cy'agateka ka zina muntu uwutwara umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka ka zina muntu CNIDH yari yatumiwe kugira ngo ashikirize uko ico gisata gihagaze ico gisata ni kimwe mu byo uwo muryango wafatiye ko kugira ngo ufatire ibihano u Burundi harimo guhagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi Ugwandiko rw'ubumwe bwa Buraya gwerekana ko mu mwaka w'2016 ahivyo bihano vyafatwa hibonekeza ubwicanyi gufungira abantu ubusa kunyuruza abantu bakagenda mazima yongo nihohotegwa abari babangamiwe bakaba bari abatavuga rumwe na leta abamenyesha makuru hamwe n'abaharaniye uburenganzira bwa muntu nkuko ubumwe bwa Buraya bubimenyesha userukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi Claude Boshi ubu arashima ko hari intambwe yatewe muri ico gisata yamara kavuga ko n'ubu hakiri byinshi byo gukora
Aujourd'hui nous avons eu un long échange sur la situation des droits de l'homme
Ati umuntu twabiciye hijya no hino turaronka mucu kwiye turabaza ibibazo turashikiriza n'amakenga d'office kuvyerekeye ingena gateka kazi na muntu kifashe mu gihugu twanasubijejwe abariwe abitubwira twifuza impinduka n'ibikorwa bigaragara muri ico gisata hame no muvyerekeye intwaro rusange n'intwaro ibereje kandi byinshi turabihuruza ko no Burundi turemera ko uko byare mu mwaka w'2015 atari ko bikimeze ubu ubuto bibona yo bari impumye canke yifuriza nabi igihugu
et qu'il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas s'en rendre compte
Aha userukije Rwanda gwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yeshuye ubumwe bwa Buraya ko atamategeko bukwiye guha igihugu ciwe
nta kintu nakimwe badusaba kuko kugira na buze nta gihugu cicana kibaho nta kintu nakimwe badusaba ngo giribi ivyo ingingo zose dufata zijanye na gateka kazi na muntu zijanye n'intwari bereye tuzifata ku neza y'abarundi Tuzifashe kuneze y'abarundi rero ama nawe bikabanezera urumva ko bicemera neza imigendanire kagenda neza mugabo nitumeze nk'abana umwigisha bwa tigiriki dukorana twumvikana
yamara ubumwe bwa Buraya bwemeza ko ibiganiro byatanguye ari wo muti wo gukemura amatati n'imigendanire mibi bimaze imyaka 5 hagati y'izo mpande zibiri Claude Boshi ati
un élément très important de la normalisation
Ni kintu gikomeye kuri twebwe kw'imigenderanire n'ubucuti bisubira kuba byiza hagati y'u Burundi n'ibihugu by'Iburaya ibiganiro rero numwe mu muti w'izongorane kucerekeye imfashanyo zahora zihabwa u Burundi mu ntango ziyendwi nararonsa akajyo keza ko kubibwira umukuru w'igihugu ko abahinga bacu bamaze gutanga intumbero ko atacobuza ko zisubira gutangwa ariko ntibiradadanuka ni intambwe imwe muri nyinshi zibwirizwa gutegwa inama y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya nizofata ingingo ya nyuma nikizova muri ibi biganiro rero kizofasha kugira ngo iyo ngingo ya nyuma ifatwe imfashanyo zisubire gutangwa
son climat favorise une bonne décision
Uburundi bwobwo bwemeza ko hamwe bwosubira gucana waka n'ibihugu vya Buraya bwo kwigengesera kugira ngo akariro nigasubire kuzima Albert Shingiro
twibaza yuko ivyo bihano n'ivyahava ariko ni gikorwa ikomeye kizokurikira ari gikorwa no kwita cyo kubungabunga iyo migenderanire kugira ndizo sobe guhungabana nka kujya umurima w'amashugwe wama uvomegwa wamubagagwa natwe tuzokwama tuvomera tubagara iyo migenderanire gusubire kubana nko twari dusanzwe imbere y'umwaka 2015 mbere turushirizeho tukibaza yuko mu minsi y'imbere mu ndwi ziza mu mezi aza inama y'abashikiranganje izokurikiza icyo kigwa cyatanzwe n'abahinga bije bihuko ari 2027
ifashanye Burundi bwifuza ko zisubira kuboneka nizahura zihabwa leta kugira ngo zisahirize amafaranga leta ikoresha ku mwaka amakuru ijwi rya Amerika ryakuye mu bushikiranganje bw'imigenderanire yo Burundi n'amakungu yerekana ko izo mfashanyo hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 n'umwaka w'ibihumbi 2020 zagera ku miliyoni 430 y'amayero ku mwaka hakaba hatangwa ayarenga miliyoni 86 ibiganiro bihuza izo mpande zibiri bizobandanya nk'uko urwandiko rusozera ibyabaye kuri uyu wa kane ruvyerekana Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye nene bice ku masonga nkitangura ibiharuro vy'abandura umugera wa corona nabuhitana muri Uganda bibandanya kuduga cane biruko mu gihe ingingo ya leta yo kugumiza abanyagihugu mu rugo mu kiringo c'imisi 40 ikibandanya umenyesha makuru wa Ignatius Bahizi ari ku rubuga atubwire uko vyifashe
Biragoye kubona urujya n'uruza rw'abantu mu migi no hirya no hino mu gihugu kuko buri muntu ategetswe kutava mu rugo ababyemerewe n'abakora imirimo y'ingenzi barimo abaganga abashinzwe umutekano abahinzi hamwe n'abacuruza ibiribwa mu masoko mu mpera z'ukwezi gushizwe umukuru w'igihugu yatangazaga ingamba nsha zo guhangana na COVID-19 zirimo gufunga amashuri ubwandu bw'icyo cyorezo bwari butarakwira cyane mu gihugu cyose ariko bamakuru dukesha ministeri ishinzwe amagara y'abantu nta gace k'igihugu katarimo icyorezo akarere ka Gisoro gahanyura ibibi n'ibihugu by'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo ni hamwe mu havugwa imibare myinshi y'abanduye umuyobozi wako Abel Bizimana yatangarijwe rya Amerika uko bimeze aho Gisoro
Ubundi byasabaga kubona ibisubizo by'ibipimo ari uko umuntu mubanyeho ibipimo bakabyohereza Kampala ariko bazanye ubuhanga kugira ngo umuntu niba agiye kwipimisha ahita abona ibisubizo ako kanya so aho tubiboneye mu byumweru nka 2023 bishize twapimye abantu 850 muri Gisoro gusa 437 bagaragara ko banduye ako gakoko urumva rero ni 50%. Ibi byerekana rero yuko byashoboka no kuba birushaho ubaye ufite uburyo bwa research hagije ukajya mu giturage hasi ugapima buri muntu wese ushobora gusanga ibintu abantu indwara bayifite ariko tutabaza
uyu muyobozi hari n'inama agira abanyagihugu muri rusange hamwe n'abari bateguye ibirori bitandukanye kubihagarika
kabana nshaka gukangurira abantu bose bumva ikinyarwanda n'igifumbira yuko COVID ihari kandi yongereye ubwinshi kandi isakara cyane kandi ikarwaza abantu benshi kandi bamwe bakanapfa umuntu wateguye ubukwe rwose ashaka yabana n'umugore we nanga umugabo we tukazabisubiramo nyuma hari ibintu byo twibandamo nabyo bikadutesha gutekereza nyabyo logically ko just yukora imyizere
nubwo igihugu cyugarijwe n'inkubiri ya kabiri ya COVID-19 umukuru w'igihugu Yoweri Museveni arahumuriza abaturage abinginga gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda kuko hari benshi banduye batanagaragaza ibimenyetso
The rapid surge in the intensity of the pandemic appears unprecedented but still
ati uyu muvuduko uhambaye w'iki cyorezo kirimo gukwira mu gihugu cyose nubwo ari ibintu bidasanzwe ariko ni ikintu dushoboye kurwanya dukurikije uko twahanganye n'icyorezo cya mbere mu mwaka ushize ndetse n'uko dusanzwe turwanya ibindi byorezo nka sida hamwe na ebola dukurikije amabwiriza yo kwirinda ntabwo twaneshwa reka dufatanye kugira ngo turinde amagara yacu hamwe n'ejo hazaza h'igihugu cyacu amakuru dukesha ministeri ishinzwe amagara y'abantu kuva mu mpera z'ukwezi buri munsi handura abantu bagera ku gihumbi kandi ibikoresho byo mu mavuriro byaragabanutse kimwe n'abaganga bashinzwe kuvura abanduye COVID-19 Umuvugizi w'iyi ministeri Emma Ainebiona havuga ko bagiye gutangiza gahunda yo kugerageza kongera umubare w'abaganga mu rwego rw'ubufasha abatishoboye cyane cyane abafungura ruko babanje kuja ku kazi. Leta yatangaje ko itagiye gutanga imfashanyo y'ibiribwa, ahubwo ibagenera ibihumbi ijana by'amashiringi kuri buri muntu bingana n'idolari 30 akaba azatangwa mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu mijyi. Ministri w'imari Matia Kasaija yabwiye itangazamakuru uko ibi bizakorwa. Ati hari abantu benshi batishoboye batabona ikibatunga muri ibi bihe byaguma mu rugo. Tugiye gufatanya n'abayobozi bibanze mu byaro kugira ngo tubamenye tuboherereze imfashanyo y'amafaranga. Dufatanyije n'ibiro bya ministri w'intebe turimo gushaka aho twakura ayo mafaranga. Nibiba ngombwa tuzakata nayo ku mishinga imwe ya Leta. Ntabwo Leta ishobora kureba ku ruhande abanyagihugu barimo kwicwa n'inzara hamwe n'uburwayi. Imibare mishya ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abanduye muri rusange kuva aho icyorezo cyatangiriye mu gihugu basaga 74,000, kandi umuvuduko w'abandura akaba warazamutse kuva ku bice 5 mu ntangiriro z'ukwezi gushize, ubu bikaba bigeze ku bice 17%. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bahizi, tukivuga ku vya virusi ya corona, ico kiza caragabanije uguhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ku kigero kigera ku 244.9%. Ibi biharuro vyaraye bitanzwe n'umushikiranganje ajeje urudandazwa mu Rwanda, aho yari yitavye Sena kugira ngo atange ibisobanuro ku ngaruka za COVID-19 ku bucuruzi mu karere. Muri Sena y'u Rwanda i Kigali, Ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse Asumta Kaboyi.
Kuri uyu wa kane, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasobanuriye Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ya Sena ikibazo cyagaragaye mu buhahirane hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihe cya COVID-19. Minisitiri Habyarimana Beata yabwiye abasenateri ko ibyo u Rwanda rwoherezaga muri ibi bihugu byagabanutse ku kigero kinini. Yatanze urugero ko mu mwaka w'2019, mbere y'uko COVID-19 igera mu isi ndetse no mu Rwanda, u Rwanda rwoherezaga ibicuruzwa bifite agaciro ka $116,000 z'amadolari. Mara mwaka w'2020 COVID imaze kugera mu gihugu, ibyo bicuruzwa byaragabanutse bigera kuri $50,000 z'amadolari. Minisitiri Habyarimana yavuze ko iby'u Rwanda bitumiza byo bitahindutse cyane, kuko mu mwaka w'2019 hatumizwaga bicuruzwa bifite agaciro ka $1,742,000 z'amadolari. Mu mwaka wa 2020 mu gihe cya COVID ahatumizwa ibigera kuri $1,409,000 z'amadolari. Gusa Madamu Habyarimana yavuze ko iby'u Rwanda rutumiza mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba itarenze 3% mu kugabanuka kwabyo, kuko ubundi by'u Rwanda ruvana hanze biva kenshi mu Bushinwa ndetse no mu bihugu by'i Burayi. Abasenateri bagarutse ku kibazo cy'imikoranire idahwitse hagati y'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba ndetse no kuba ibi bihugu bitabana neza. Senateri Mureshyankwano Rosa yanagarutse ku kibazo kivugwa ko haba hari ibihugu bishaka gukorana hagati yabyo.
Nikibazo cy'amatsiko ngire ngo mbasanya ku ba minister. Hari ibivugwa ko hari imwe mu bihugu byo muri yase byatangiye gushaka izindi nzira z'ubucuruzi bitanyuze mu Rwanda, hagamijwe wenda kugira ngo bicuruzanye hagati yabyo ariko bitanyuze mu Rwanda. Niba ari ugushaka duhima simbizi, nikibazo cy'amatsiko nagira ngo mbazanya ku ba minisita ayo makuru niba yarayumvise.
Minisitiri Habyarimana yasobanuye ko ikibazo kigaragara mu bucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango ari ukudashyira hamwe ku ngamba ziba zafashwe.
Ku rwego rwa Uganda navuganye nta bucuruzi dufitanye nabo kubera impamvu zitandukanye. Ku byerekeranye n'u Burundi ho navuga ko mu minsi ishize ntabwo twacuruzanyaga, ariko mu rwego rwa diplomasi ibiganiro birimo kandi biri mu nzira nziza, kuko twizera ko mu gihe kizaza hashobora kuzagira icyo kiyongera mu byerekeranye n'uburyo twacuruza. Naho South Sudan na Kenya navuga ko ho imihanda nayo imeze neza, kereko ndiyo habaye ikibazo cyo kuhatambuka umuntu aciye muri Uganda, ariko nabwo kugeza ubu nta ngorane twagira zihariye. Kujyanye n'igihombo mu kudahahirana kuri buri gihugu kirahomba.
Gucika intege k'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba byagize ingaruka ku igabanuka ry'ubucuruzi muri aka karere u Rwanda ruherereyemo ku kigero cya 244.9%. Ibi kandi bikaba byarateje u Rwanda igihombo cya $57,000 z'amadolari y'Amerika avuye ku nyungu yari itezwe mu gihe ubucuruzi bwari kuba butahungabanye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Mu
imbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turahana gahinduka ari ko imbere yo kugahana dusubire gato mu Burundi avugwa amasendika n'inani z'abarimu agabisha leta ko idashize mu ngiro ivyo bimeranije mu 2015 hashobora kuba izindi ngaruka mbi atashimye kuvuga izo mpande ivyo zemeranije ico gihe muri 2015 tubaza mugenzi wacu Eloge Urikaneza.
Imyaka itandatu irarenze leta n'amasendika y'abarimu basezeranye ko mu kiringo cy'imyaka ine uhereye mu kwa kane 2015 abigisha bazoba barenganuwe maze hagakurikiraho ikiswe gukuraho ubusumbasumbane ku mishahara yabo. Ubu kiraje ishinga baserukira abarimu ahanini no kubona mwaka ushize umwaka wariminuje n'amafaranga bari bagenewe adakoreshejwe hiyongera koko n'uyu mwaka atacizere babona. Victor Ndabaniwe mukuru w'ikigega Flex jejwe gutekaniza uburaro bwiza abigisha mu kiganiro yahamenyesha makuru ku mugwa mukuru utunze Bujumbura kuri uyu wa kane yabigarutseko
tegeko ryinga amafaranga ya leta rirarangiye kwimirije gutangura irindi ariko tukabona neza yuko tugiye kwinjira mu itegeko rishasha ryinga amafaranga tizokoresha atategeko na rimwe rirajaho cyerekana ingene ibijanye no gutunganya imishahara bigiye kuzobandanya hakaro rero umwaka w'2020 ushiri 2021 umwaka w'amafaranga leta yari yaragize akigoro irategekanya ibahasha y'imiliyari 5 ariko tubona ko uwo mwaka urangiye atana kimwe rikoze. Ikindi kandi nuko tubona ibibazo byinshi mwibarabara abantu bose baribaza kigiye kuzokurikira uko twinjiye muri bije nshasha tutarabona icyo tuzokoza bahasha y'imyaka 34 leta yashize ugisata kijeje gukosora usumasumane bw'imishahara.
Ndabantu batwara ikigega kijeje uburaro bw'abarimu banababazwa no kubona mu meza nashize hari z'amasendika n'inani z'abarimu byumvikanye n'abahinga batumwe na leta bizezwa ko bija kwigwa n'inama nshikiranganje barindira mpero mbone.
Tugiye turaye byagiye biratuma ingorane ziba mu gutunganya imishahara abakozi bamwe bamwe bose barondera inyungu ziwabo ibisata bimwe byose byarondera byikwegeraho rezo bikaba byaratumye itegeko rusange rigenga abakozi ritaba ricubahirije kwa bamwe bose bake birondera amategeko abagenga abahuburusho burenze ivyo rero kugira bihere harakozwe ivyigwa mbere ivyigwa amasendika yakurikiranye cyane turabisozera turagira ivyo twumvikanye n'imugu wa leta w'abahinga wari tukaba tubona ko ivyo twafunditse bimaze igihe kirekire cyane gose bitarimo birigwa kugira bishigwe mu itegeko. Turafise impungenge nubwo umushikiranganje w'abakozi n'akazi yabandanya atubwira yuko byanye n'ivyigwa byakozwe byamaze gushika ku meza ya leta kugira ivyige. Turafise amakenga guko ameza ne murumva ko ari menshi itegeko ryagiye rikamara ameza ne ritarigwa nk'abaserukira abakozi twereka kugira amakenga. Nimyo ntumbero rero tubona ko uguteba kwiga iryo tegeko uguteba kurishyira mu ngiro bishobora gukwega intambamye nyinshi kubijanye n'ubuzima bw'abakozi ndetse no kubijanye n'ikigega cya leta. Uko leta iteba kuvyiga kugira ishyire mu ngiro yo politiki n'abimishahara niko ibirarirane bibandanya biduga.
Mukurindira ko batunganizwa mukuru w'igihugu kuvagiye mu mabanga hayico yishimira mu bijanye n'igisata c'indero. Evariste ndayishimiye yabigarutse ko inshuro nyinshi mu majambo washikiriza abarundi n'abanyamahanga ba mu gihugu mu biringo bitandukanye.
Mu gisata c'indero lekirikirita ku rutare kugira intamba myizose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twovuga nk'amasomero adakwiye, ubukene bw'intebe n'ibindi bikoresho nyunganira nyigisho tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye. Mu gukingira abakozi n'akazi mu ntumbero yo kuronderera ineza abakozi bose habasubiwemo itegeko ribagenga rizofasha gutegura neza imigambi yo guteza imbere akazi. Haratunganijwe rusasuma rw'abakozi ba leta no mu mashyirahamwe yegamiye leta kugira ngo hamenyekane igitigiri cyabo n'ingene bokoreshwa neza ntihagire abagimitse abandi.
Ariko amahuburiro y'abarimu wasaba umushikiranganje w'akazi kubagirisha inama kugira ngo birinde ingorane zishobora kwaduka.
Leta ubwa mbere ko yokwigora ikabanza ikabohora kariyeri y'abakozi ubu tugiye mu mwaka kugira gatandatu uko igwiza imyaka kariyeri y'abakozi boshe niko igwiza ibirarirane bizoheza rikayigora kuriha turifuza kandi ko hoguza ibiganiro kuri ico kintu kuko murumva ko ari ikintu cinkora mutima kirabimigwi tarimike abo bose begware n'iki kibazo cyane cyane abaserukira ibisata bya leta turifuza ko umushikira nganje yose akarutunganiriza inama yihute kurabira hamwe ibibereye gukogwa kugira dushobore gutanga intererano zifasha leta gusohoka muri ico kibazo cyakwezwe haraheze imyaka myinshi cyane gose ubu rero twifuza yuko umuti worondegwa wowe umuti urama uza gutuma leta yorohegwa ikaza gutuma abakozi borohegwa kugira nitwame iminsi yose iminsi yose tuvuga iby'imishahara ikibazo ko camaze guhabwa intumbero iby'imishahara tubiheze abakozi batunganirizwe hama tunaronke n'umwanya wo kuza kwiyumvira iyindi migambi y'iterambere
n'ama sendika y'abarimo mu Burundi yavuze byinshagaya hari n'ibindi bitari bikashima harimo ibohorwa ry'amapete iduzwa ku mishahara y'ibice 15% ku ijana hafatiwe ku mishahara y'ibanze hamwe n'ibice 34% ku ijana bifatiye kuturusho two kwiyunguruza n'uko abantu bangana mu miryango y'abarimo nishirwaho ry'urwego ruganirirwamo ibibazo bihanze abakozi ba leta hamwe n'ibindi mu Burundi habarimo barenga ibice 82% ku ijana by'abakozi ba leta havuyemo abo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ibitegirika bitangwa n'amasendika hamwe n'inani z'abarimo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
akwino ngo duce dusozira makuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoro mari kumwe na Joy Diane ninahazwe yakoze hedigwe mara duhagarikiye Facile Gebehuni wegeranije amajwi yacu ku izina ry'abagenzi bacu bose rero tubike baniwe tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha turaza kongera mu biganiro biri imbere.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Muguke Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu America yabaye isubizo cyacu